ఇది నీజ్గుడి అమెరికా. Radio izguri ya Amerika yumvikana kuri FM 48 nibice bitatu na FM 104 nibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edirwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Bahe ikaze mu makuru yacu. Mu Burundi bamwe mu bacururiza mu isoko rya Komine Rugombo baridoga ko batahawe ibibanza.
Acho yewe ndumudandaza wa kera. Mudandaza wa kera maze imyaka 20 ndandariza mu isoko ya Komine Rugombo imwe ya kera. Hama mugiye cyo gutanga ibibanza ndandika nk'abandi ariko sinishuwe. Mbajije narabuze.
Umunumwe mu basanzwe bacururiza mu isoko rya Komine Rugombo mu ntara Cibitoke mu Burundi. Iyo nkuru n'izindi zirimo ibibazo abagore bahura nabyo mu nkambi ya Rucinga muri Uganda ni mukanya. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyse Bigirimana.
Urakoze Edi. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashikirije ko kuri uyu wa kabiri ari itangura kwiga ibirego byashikirijwe na Martin Fayulu ahakana insinzi ya Felix Tshisekedi. Iyo byashikirijwe ejo kuwa mbere na Baudouin Mwehu ajejwe gutangaza amakuru muri iyo sentare. Fayulu yavuze ko ivyavuye mu matora byashikirijwe ku munsi wa kane kwabaye nko gutembagaza ubutegetsi bw'amatora. Avuga ko hoba hari amasezerano yo mwibanga yoba yarabaye hagati ya Etienne Tshisekedi na Perezida Joseph Kabila ari ku butegetsi. Fayulu yatanze ikirego ku munsi wa gatanu, abacamanza 9 bagize iyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro bakaba bafise indwi imwe yo kwiga ibyashikirijwe imbere yo gufata ingingo. Umukuru w'igihugu mushasha bitekanijwe ko azorahira ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa mbere nk'uko byashikirijwe na Colonel Nanga arongoye seni muri Congo. Sentare y'igihugu muri Texas naho naha muri Leta z'Ubumwe za Amerika yaregetse icyaha ku muhungu wahoze ari perezida wa Guinea hamwe n'umugore wiwe kuba barakoresheje umwana w'umukobwa bakuye mu gihugu cyabo cy'amavuko bakamukoresha nk'umuja aho yakoreshejwe ibikorwa mu nzu yabo adahembwa ikiringo cy'imyaka 16. Mohamed Ture hamwe na Denise Cross Ture bose hamwe bafise imyaka 57 y'amavuka baba mu micungararo y'igisagara cya Dallas. Umunsi wo gushikirizwa igihano bazocirirwa nturamenyekana. Bose uko ari babiri bashobora gufungwa imyaka irenga 20 no kuriha uwo mwigeme amahera yose yategerezwa guhembwa nk'uko byashikirijwe ku munsi wa kane. Ture na Cross Ture bagumye bacungerewe mu rugo rwabo kuvaho bafatiwe mu kwezi kwa kane. Umushingwa manza ababuranira amenyesha ko bazokunguruza urubanza. Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump yashikirije ko atigeze akorera Uburusiya. Ni nyuma y'iminsi hari amakuru yashikirijwe aha muri Amerika n'ibimenyeshamakuru ko hoba hari ibyo yemereye Uburusiya hamwe na perezida wabwo Vladimir Putin. Ikinyamakuru cyandikira muri Amerika The New York Times cyatangaje mu mpera z'indwi irangiye ko ibiro by'inyamiramabi FBI byatanguje amatohoza yo kumenya nimba Trump yarakoreye Uburusiya abizi canke ko yoba yaratezwe umutego akawugwamwo. Ni nyuma yo kukura mabanga wahoze arongoye FBI James Comey mu kwezi kwa gatanu umwaka 2017 igihe yararongoye amatohoza ku ruhara Urusiya rwa bwaragize mu guhungabanya amatora y'umukuru w'igihugu muri 2016. Ikindi kinyamakuru The Washington Post cyandikira hanyine muri Leta z'Ubumwe za Amerika cyanditse mu minsi heze kivuga ko Trump yanyegeje inyandiko z'abamusobanurira ivyo yaganiriye na Perezida Putin ku nshuro zitanu zose babonanye mu myaka 2 heze. Ayo matohoza uko ari abiri ari mu vyo umushingwamanza adasanzwe Robert Mueller asanzwe ariko arakurikirana. Mula asanuriko arasozera matohoza yiwe kandi bikaba byiteze ko yandika raporo y'ivyo yatohoje. Abategetsi muri Afghanistan bavuga ko imodokari yaritezwemo bombe yasambukiye hafi ikigo gicungerewe cyane Kabul, hafi abantu bashika bane abandi barenga 20 barakomereka. Umuvugizi w'umushiranganje w'intwaro mu gihugu hagati Najib Danish yemeje ko ico gitero cabereye mu gice kirimo amashirahamwe y'abanyamahanga hamwe n'ayatanga imfashanyo. Yavuze ko mu bafuye harimo abana bashika 10 nta muhari uriyitirira ico gitero cabereye ahigeze kandi guterwa igitero nk'ico cemewe ariko ico gihe n'abatalibani. Sentare mu Bushinwa yaraciriye urubanza rwo gufa umugabo w'umunye Canada yagirizwa urudandazwa rw'ibiyayuramutwe. Ibyo byatumye umushiranganji wa mbere wa Canada Justin Trudeau yagiriza Ubushinwa gukoresha igihano cyo gufa ku mvo zitumvikana. Sentare yo mu gisagara cya Dailiana mu buraruko bushira ubuseruko bwa Bushinwa yasubiyemo urubanza yari yaraciriye Robert Leo de Schellenberg rwo kumufunga imyaka 15 ku byaha byo kudandaza ibiyayuramutwe. Iyo sentare ikaba yemeje ku munsi wa mbere ko igihano cya mbere cyari cyoroshye ica imucirira urwo gufa. Umushiranganji wa mbere wa Canada Trudeau yashyikirije ejo ku wa mbere ari i Ottawa ku iyo ngingo iteye amakenga leta yiwe hamwe n'ibihugu bicuditse.
Ayo yara makuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugerejweho na Alois Bigirimana. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho polisi y'igihugu yerekanye abo irega kuba mu mitwe y'abajura bakoresha amayeri mu kwiba abantu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana araduha inkuru irambuye.
Umugwi wa mbere werekanywe n'igisata kijejwe amatoza mu gipolisi cy'u Burundi wiba abantu ukoresheje ugwenge ugizwe n'abantu bane biba amafaranga y'abantu bemeza ko bafise inzabo kugira bazigurishe. Commissaire de police Emile Manisha ajejwe igisata cy'amatoza avuga ko abo bantu bafatanywe ivyo babesha ko ari inzabo kandi bemera ko bakora ubwo busuma. Abantu bane akaba aribo bamaze kwitura ico gisata ko uyo mugwe wabivye.
Ka umuntu yita umuzungu akavuga igifaransa, akawundi yita umunyamurenge kazi umukenyezi akavuga yuko ivyo bintu bivuye hari ya hakujya muri Kongo ko bakeneye gusa umuntu bamaze gusibla ko yoza kugira ngo acabigura mugabo baba bafise ekipe bakora mu mugwi kugira ngo bashore kuzuruma gutwara amahera abantu. Ibibazo rero babajijwe baremera neza yuko ivyo bintu babikoze kandi baravuga ko ayo mahera batwaye twobareka bakaja kuyarondera bakayasubiza. Ufise abantu rero bamaze kwitwara, umwe bamutwaye 5,000 vy'amadolari, uwundi yaramaze kubaha 10,000,000 z'amarundi, uwundi 2,000,000 n'igice, uwundi 4,000,000 n'igice.
Uwundi mugwi wafashwe n'igipolisi ugizwe n'abantu babiri. Abona b'igipolisi cemeza ko bakorana n'umuntu afungiwe mu ibohero rikuru ry'igitega azi ku izina rya Dive Bakundukize bagakorera ku rubuga rwa Facebook mu kwiyita ko ari bamwe mu ndongozi zikomeye mu gihugu bagasaba amafaranga abo bavugana baba bifuza kuronka akazi.
Akababwira ati rungika aya mahera baguha akazi, agaca rungika amahera kuri eco cash bagaca bayashyira umuntu apfunzwe. Murabona ko nahe ndababwiye umukuru w'igisata cha Obe ko ari we biyitiriye. Tumaze kubona abandi bubahuka bakiyitirira izina rya nyenicubahiro umukuru w'igihugu aciye kuri ibyo bya Facebook, abandi nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, abandi umukuru w'inama nshingamateka, abandi umukuru w'inama nkenguzamateka, abandi umukuru w'umugambwe CNDD-FDD, abandi bariyitirira icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nkenguzamateka, abandi bariyitirira umushikiranganji w'ubutungane. Abo bose baramaze gufatwa. Hariho n'abiyitiriye kenshi cyane uyu atwara ikigo cya Croix Rouge.
Icyo gipolisi cyemeza ko ubusuma hakoreshejwe ugwenge bwimonogoje muri kino gihe mu gihugu cy'u Burundi gisaba abanyagihugu gusaba uwo wese abatelefonye abasaba amafaranga kubanza kubonana imbere yuko ibindi bibandanya kugira ntihagire usubira kwibwa henzwe.
Biraboneka yuko hamwe abantu bataravye neza bazokwibwa nibasubire guhendwa nabantu babandikiye kuri Facebook canke kuri WhatsApp abantu benshi mwisi ibi bintu nivyo biharawe gukora ibyaha gukora ibibi umuntu aje yita izina naho ubuziryo zina aragutelefonye uramubwira uti banza urindire tubonane ntuce wemera ngo agusavye amahera abandi nabo bakaza kuvuga yuko bazanye inzahabu bagomba kugurisha bo bafasha kugira ngo zironke kuri make inzahabu zirafise aho zica amakontwa ariho ntihagira abantu bose baguhendwa
kiretse iyo migwi ibiri ubundi yerekanywe n'igipolisi n'umugabo azi ku izina rya Focus twagira Yezu yakora ubusuma akoresheje umwuga wo kunguruza abantu ku ipikipiki uyo twagira Yezu yiyemerera icaha yafatanywe n'igipolisi amasakoshi y'abakenyezi 13 ayo nayo akaba yayabiba mu kubegera akayabashikura agaca yongereza umuvuduko w'ipikipiki abibwe bakabura irengero ryiwe mu gipolisi basaba abantu bose bo baribwe muri ubwo buryo ko boza kwitura ico gipolisi kugira barabe ko ibyabo bo bisubizwa bitaruko naho batunganirizwe isunzwe amategeko ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
Our Voices Ijwi rya Amerika ryatanguye ikiganiro gishasha kuri televiziyo ikiganiro Our Voices mu rurimi rw'icyongereza bisigura amajwi yacu Ikiganiro kigizwe n'abakenyezi bane baturuka mu mpande zine z'umugabane wa Afrika. Umwe muri bo aserukira karere ka Afrika y'ubuseruko. Nije Oriane Tangishaka mumenyereye mu makuru y'ikirundi n'ikinyarwanda. Mu kiganiro Our Voices tuyaga kubibazo bihanze umugabane wa Afrika bivuye ku vyumviro n'ivyifuzo by'umukenyezi w'umunyafrika. Tuganira no kuyandi makuru yo muri Afrika. Kaze mwese abumvira ururimi rw'icyongereza turabararitse gukurikirana Our Voices kuri Facebook canke kuri YouTube fyonda like na subscribe mwongere mu gisangire na bagenzi banyu ku mbuga ngurukana bumenyi zose Our Voices
Bamwe mu bacuruzi ba mu isoko ryo ku murwa mukuru wa komine Rugombo mu ntara cy'Ibitoke baridoga ko batahawe ibibanza byo gucururizamo ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka
Nakamara madaho umuntu bahaye kiyoseke ari hebihumbi ijana ariko udagara kano gatoyi metere 180 ngo arihinda
iyo ni imwe mu myidogo y'abataronse ibibanza byo kudangarizamwo muri iyo soko yo ku mugwa mukuru w'intara cy'Ibitoke ni nyuma yaho isubiriwemwo uno mugabo atashinye kwivuga izina Ijwi rya Amerika ryamusanganye amasezerano ya komine amwegurira ikibanza cyo kudangarizamwo agatangazwa n'ingena atakironkejwe
jewe naratangajwe cyane n'ukuntu isoko yatanzwe mu kutazi batwimuye gafutse umfasha mugabo mu gutangira ibibanza baje babitanga uko bishakiye ntibatugishije inama izo nama bazigiriye mu kinyegero nka jewe ndumudandaza wa kera umudandaza wa kera maze imyaka 20 ndandariza mu isoko ya komini Rugombo imwe ya kera hama mu gihe cyo gutangira ibibanza ndandika nk'abandi ariko sinishuwe mbajije narabuze gushika n'uno munsi isoko irinjiwe uno munsi ariko jewe nta kibanza naronse
iruhande y'abari basanganywe ibibanza muri iyo soko imbere y'uko isanurwa ariko batabironkejwe hari abandi bifuje kubironswa bushasha abo bakavuga ko bakora urudandazwa rutoyi abo bita abadetaya mu gifaransa uno mukenyezi n'umwe mu bavuga ko badashobora kuronka amafaranga asabwa kugira baronswe aho badandariza
twebwe ibibanza barabitweretse by'ibitunguru ariko kaba hariho abantu bato bato nabashoboye kurangura imirima abo rero bashoboye kurangura imirima bararisha amafaranga 55 ariko cyangwa abantu bato bato cyuko turatakamba kuko ayo mafaranga 50 ushoboye kuba ugenza na gatahe kadakuye nayo 50 twabonye ko amafaranga by'ukuri boducirinwa n'ingufu kugira ngo natwe tudanaze mu bandi barabe ukuntu bodupunguza kubeja 50 kuko bayarishe nabantu b'imitayi komakomeye barangura imirima
Vidaste niyo kwizera arongoye ishirahamwe ry'abadandaza bo muri iyo soko ya Rugombo avuga ko abadandaza baronse ibibanza ku rugero rushimishije nta byinshi yashimye kubwira Ijwi rya Amerika ariko afise uko yita abariko baridoga
abadandaza nka bose urugero katsovese kwizina baronse abataronse nabo ni bamwe baza ari nk'abashasha baje gusaba kandi batara badandaza
abataronse ibibanza kandi bavuga ko bari babisanganywe bavuga ko bagiye kwita tura inzego kugira zibatunganirize uyu numwe muri bo
yewe ngomba nitura ubutungane nitura inzego ngoma manze mpanuze misanteri ndamwerekana amasezerano ya komini ko yayirengagije hama numbica ngira hama atacha mariye nditura ubutungane kuko sentare ziruguruye
musanteri wa komini Rugombo wewe yakira neza ingene igikorwa cyo kuri no wa mbere cyagenze mufaso ni Beatrice Kaderi avuga ko abakunzi badaherera mu bindi akaremesha abataronse ku murwi ujejwe isoko uriko urarondera inyishu kuri ico kibazo akabasaba kwihangana
twabyakiriye neza cyane kuko turiko turatunganiriza bene gihugu kandi nabo ndabona yuko byabajyoheye byabanezereye kuko turiko turagerageza turaba ukuntu twobapanga dukurikije ibibanza n'ibidandazwa no kuvuga tukagira ukuntu ibidandazwa ibinaka bija uruhande rumwe ibindi binaka bikaje uruhande rumwe kugira ngo abakiriya nibabirondera abaje gusoma bamenye aho babishakira abadandaza ni benshi igituma ari benshi rero si ukuvuga ngo niko badandaza mu isoko rishasha hari habandi baca barondera ibibanza bushasha nyene abashaka ibibanza hano ni benshi kandi ntidushobora kuronka ibibakwira namwe nibyo mwibonera ko tudashobora kuronka aha bakwira bose tubanza gutunganiriza abari basanzwe badandaza
isoko ya Rugombo iri ku birometero bitarenga 10 n'urubibe rw'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imbere yuko imigenderanire itose karagati y'Urundi n'u Rwanda abanyarwanda bayirema ku bwinshi cyo kimwe n'abakongomani muri no minsi iremwa n'abakongomani gusa bahakura ibidandazwa byinshi bigizwe hanini n'ibifungurwa ekana mustandiri wa komine Rugombo yabwiye Ijwi rya Amerika ku iyo soko ariyo injiza amafaranga menshi mu kigega cya komine ku murwa mukuru w'intara Cibitoke iri mu buraruko bushyira uburengero bw'u Burundi Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika
banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2 6 69 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 5 2 9 4 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 8 5 Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibibazo byo mu buhungiro ntibivangura ariko harabo bigiraho ingaruka kurusha abandi cyane cyane abagore n'abana umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bayizi yasuye abategarugori b'abarundi kazi mu nkambi y'impunzi ya Rucinga aganira nabo ku bibazo bahura nabyo
tukakwinzera miburo
kandi wowe
nitwa Jennifer ni umurundi
Jennifer nakwizera mu mazi igihe kingana gutano mu nkambi ya Rucinga
manze he imyaka 2 n'igice
kandi wowe
imyaka 6 ndi umurundi
hano mu nkambi mubayeho gute
cyo kubwanje nkuko mbayeho ngaha mu kambi ndahabaye ariko ntabwo ndahabaye neza bivanya n'ukuntu abantu bitwa ubu nibo bariko baratureberera baraduhohotera cyane baraduhohotera nk'impunzi ushobora kugira ikibazo cy'impamvu runaka ukajya kuri ofisi wagera muri RC bakakubwira ngo ugende muri kafomi wagera muri kafomi bakakubwira ngo uje muri OPM wagera muri OPM bakakwirukana keshi bakunze kutubwira ngo impunzi ngo twaramaze gusara bivanye n'ibyo twabonye ngo ubu nta bwenge bwikwiye tubifise aho rebica bituma twihebura tugasanga ntaho twavuye nta naho twagiye akarorero nkanje mfite umwana w'imfubyi nta muntu ufite amureberera iyo ngeze hariya anya muri kafomi ngo ndebe icyo bofasha ku mwana wanje barambwira ko batofasha ikirenze kuri ibyo twebwe nk'abadamu hari igihe ano masabune baduha y'amezi 3 hari igihe dushobora kumara nk'amezi 7 atamasabune turaronka cyanke baza kuduha amasabune kubera keshi bakunze kuduha amasabune y'amezi 6 bakayaduhera umunsi umwe ugasanga amasabune y'amezi 6 bariko baraduha amasabune 3 ivyo navyo bidutera kwibaza ugasanga zino kotegisi dukoresha nazo ziriko zirabura ugasanga baduhaye amasiripe n'amasabune vyonyene ikotegisi zabuze
ubu ndabona ufite umwana arimo kurira umuhiki atunzwe n'iki
nje nkanje fata ibikopi 9 by'isoya iyo fashe ibikopi 9 by'isoya rero ndabigendwe zibiri iyo birangiye umwana aca bahuko nyene agivyo ndiye kubera na handi hantu nokura ico ubuyi bwo kumuha na amafaranga afise ngo noja kugura amata nta kintu nakimwe iyo rero ivyo yuwene yampaye biheze ubwo nyene aca yicara kihangana
Jini fusti miyaki nga?
Miyaka chumunu munani.
Chumunu munani, abunu chiri muto chane. Wafuza kumazi miyaki tandatu. Miyaki tandatu munghambi liru ui mariichi. Mazuki koreriki, yalichi wakozo wajiu mishuri biya ujenza kute.
Tuwebwe nga tuwe kunu tuwaje, tuwaje tuchilaba na matoya. Tugeze munghambi, tuwana nijiza. Haja vado tuwaje, shitina vado heleza pati joni. Tukategusire utan, tukashiramu, tukaneze, ruwa tukishima, tukajana kuhishuri, tukiga. Nganje na garu chumu waga tanu. Hanyuma rero mvuyemo ngera mu rugo nkomeza gufatanya na mama na papa tukajya duhinga tutima bare baduhaye tugasarura ibigori twafata nabyo rero tatatu tugashiraho unyine turagenda mu nkore tugasanga umunyankore tukamubwira akaduha umurimo nge na mama na murumuna wanjye akaduhereza umurimo tugakora mu rutoki sasa bazagera akaduhereza umuntu gatoshi tugatatu gahata tukarya umurimo waburi uyu munsi ejo tukirwaho ngaho buciye mu gitondo tukajya ahandi naho tugashakisha gutyo tukabaho gutyo nyine tugategereza igihe bazafatira nanjye nkategereza igihe bazamarurira usinzi kiriho muri office nge nifuzaga kwiga kuko na papa yashakaga yuko niga hanyuma rero mbona yuko byanze ndabireka ariko nashakaga kwiga ndeba yuko nanjye naba umuganga nanjye nge mvura ababyeyi banjye ndetse n'abandi bagenzi banjye ariko biranga abandi
ibibazo by'uburezi ubuvuzi bwike n'inzara bigira ingaruka zikomeye cyane ku mpunzi z'abana n'abategarugori mu makambi hose ariko leta hamwe n'imiryango ishinzwe gutabara impunzi ikavuga ko batanga imfashanyo ingana n'ibyo baba bafite ku buryo batake muri bibazo byose by'impunzi nyamara ariko mu makambi impunzi amwe namwe hari mishinga yagishirirwaho impunzi zitandukanye kugira ngo zishobore gukora ibindi bintu byabafasha nk'ubuhinzi ubworozi n'ubucuruzi byava mu musaruro kwifashisha gukemura bimwe muri ibyo bibazo Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika muri Uganda
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Amavuta abagore basiga mu misatsi yinjiza amafaranga angana na 10% by'ubukungu bwa Afrika ku mwaka ariko abagore bahinga ibihingo bivamo ayo mavuta nk'amavoka nta nyungu babikuramo Murundi kazi Christella Kwizera wigira impamya bumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya Rennes mu Faransa yabikozeho ubushakashatsi arahamagarira abagore b'abahinzi kazi kujya mu makoperative abagura amavuta yo mu misatsi nabo arabasaba gukoresha akorerwa muri Afrika kurushava mu Burayi na Amerika umunyamakuru ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza yaduteguriye iyi nkuru
Amatoza yakozwe n'ibigo bitandukanye bikorera mu gisata cy'ibijanye n'imideri hamwe n'ubushakashatsi ku vyerekeye imishatsi yerekana ko n'imiburiburi amavuta akoreshwa mu gusukura imishatsi y'abakenyezi hamwe no kuyishariza hangana n'ibice 10% by'ubutunzi umugabane wa Afrika winjiza ku mwaka Umurundi kazi Christella Kwizera yiga muri doktora muri kaminuza ya Rennes mu gihugu cy'u Faransa mu gisata cy'imibereho y'abantu ariko abigira ko ivyigwa yahereye mu Faransa abandaniriza muri Kenya ahejeje kwerekana ivyo yakuye mu matohoza yiwe yaganiriye n'ijwi rya Amerika atangura tubwira icyamuteye kwiyumvira ico cigwa
icyatumye nyumvira gukora kuri ico cigwa biva muri histoire ya famille yanje kuri nyokuru avyara mama ndavye ivyo mama nyene yambariye nabo bavukana yari mu munyokuri akunda kwikorera amavuta yiwe habikambiri va mu mamesa canka kikorera ajya amavuta bashiga mu mutwe bitangukana hama n'ukuntu twakuze mama tukiri bato ntihatugura amavuta basiga abandi bahano bato yadukorera ikambiri yaregesheje gukora nyene na nyokuru ibindi navyo biva kubera ndumunagize ingorane z'umubiri kuva kera hama cansanga gukoresha ibyo bitari produit naturel bivuye mu mavuta bajye nyene abarimi bakora amavuta y'amavuka mafuta bibijya bitango kahite cyane mafuta bita olive nije byanyorohera ku mubiri nkamacanangura kwibaza uko kuntu abantu benshi bariko baravyibukira duhere no niburaye ku bazungu byinshi kabiba muri Afrika nce ntangura kwiyumvira akamaro bizanira abarimyi bacu
ako kamaro mwigeme kwizera sanga kataboneka
kugira umuntu abitahure ni kubanza kuraba ikibanza c'umugore mu kibano ciwacu muri Afrika kusanga ho kurima ni gikogwa umugore aza gukora kuya arera abana rero iyo ari karabikora ntibamufata nk'umukozi akeneye guhembwa cyangwa umukozi yogira ico yunganira uravyo bumenyi bwo gukora amavuta kuko kenshi bizanwa n'abazungu ho ngari wacu muri Afrika bizanwa n'abazungu nka buya vya maproje ngo kugira ngo tugire proje y'abagore bazokora amafuta ja ava mu mavuka mwa ntitumenya neza ko bafata nk'abakozi cyangwa abantu baje gufasha ikibazo rero cyakiza ni gute ufasha umuntu afite ikintu keneye cyane Jeffrey mbona uko ibintu bimeze ntacho bahungukira
kugira ngo bunguke wa murundi kazi mu vyigwa vyiwe afite impanuro atanga
ni gutangura kwigisha abagura abafite ayo mahera ukabereka ko uretse packaging ihinduka kenshi ama produits akorewe iwacu aba arusha ayavuye hanze kutikwereke kwere yuguze ikintu gikorewe iwacu ucubona ayo mahera yawe hagiye nawo murimye atoronka rapidement abadandaza ayo mavuta bazoshobora gutanga ubuzi cyo nca mbere cya kabiri nibaze ko batagura kenshi no kutamenya na kujya kunushijemo ko ikiva hanze cha makirusha ikintu ciwacu je nihereye ko ikintu gikori wanje ni ibintu bitarimo maproduits chimiques kuko simbona kamaro ko gusaneza ku mubiri uri kuri yahura mu bijanye n'amagara yawe asanzwe nka kujya bidefiza kera ubare ko barabiheba kuko turazi yuko so mushatsu chika gusa mwa bashobora no gutera izindi ngorane zijanye n'abijya bitango perturbateurs endocriniens usanga bitera ingorane mu bijanye no gushaka kuvyara canke bigagutera izindi ngwara zijanye n'ama cancer naho ayo ma étude ku mibiri n'imishatsi yabirabure ataratera imbere turavyi ivyo werekana ku ibi yabazungu turabona ingaruka mbi ko nabo nyene batudandaza ko ivyo hanze baza gucukura ubutaka bw'iwacu
amavuta n'ibindi bintu bikoreshwa mu gusukura no gushariza imishatsi y'abakenyezi n'abigeme cyane cyane bizwi ko vyimburwa mu bihugu vya Afrika y'uburengero Christera Kwizera avuga ko agomba kubandaniza ivyigwa vyiwe mu karere ka Afrika y'ubuseruko harimo Burundi n'u Rwanda kuko yasanze biterwa nk'amavuka yimbuka rwose harimo ivamwa amavuta meza cyane akoreshwa kandi afite akamaro ku mibiri y'abantu n'ubwo ako karere katavugwa cyane muri ico gisata ibihugu nka Kenya n'Uganda ndabiramaze gutangura guhingura amavuta akoreshwa mu gusukura imishatsi ku rwego mpuzamakungu eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Shuti mwari mu duteza amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye. Mwizina ry'abagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi. Nshimiye abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejejweho na Aloise Bigirimana naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema wari uyoboye ibi biganiro mbifurije umunsi mwiza
Bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yoba ifite ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.